Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni www.radio.com. Niriwe neza nshuti muduteza amatwi ne Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza. Nanone mba ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi inama nshingamateka yaraye yemeje umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara amakomine amazone n'imitumba.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo.
Uwo ni Martin Ninteretse ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu nkambi z'impunzi muri Tanzania abana bato bugarijwe n'indwara zituruka ku mirire mibi. Muri aya makuru turagaruka nanone ku nama y'abakuru b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Naho umukuru w'igihugu cya Ghana hararega Burkina Faso gukorana n'abacancuro b'Abarusiya. Aya makuru hamwe n'ayanditwe abateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye. Taka duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana Ouagadougou kugira ngo asobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye abakozi b'abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner. Fide Niyongabo.
Inyuma yuko babananye na ambasaderi wa Ghana abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Burkina Faso basohoye itangazo rivuga ko badashimishijwe na gato n'ivyatangazwe na Perezida Nana Akufo-Addo. Bamenyesha ko Ghana yari kuba yavuganye na Burkina Faso ku bibazo bijanye n'umutekano kugira ironke inkuru y'ukuri. Yamara ntibemeje canke ngo bahakane ivyatangazwe na Perezida Nana Akufo-Addo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko Burkina Faso yahaye akazi abacangero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Addo yatangaje ko muri iki gihe abacangero bo mu mugwi Wagner bari ku rubibe rwo mu buraruko bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko Burkina Faso yagiranye amasezerano n'uwo mugwi nk'uko igihugu ca Mali cabigenjeje mu gukoresha inteko z'uwo mugwi ku butaka bwacu. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Yongye yamenyesha ko Burkina Faso yabahaye ikibanza gicukurirwa mu gutare nk'uburyo bwo kubahemba.
Muri Afrika y'Epfo uyu munsi ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Nabyo tubibaze Fide Niyongabo.
Abaserukira abanywanyi b'umugambwe ANC barenga 400 baturuka mu gihugu bakoraniye mu gisagara cya Johannesburg mu ikoraniro rizomara iminsi 5. Umugambwe ANC uzotora abayobozi bawo wongere wemeza imigambi ikomeye yerekeye uburyo igihugu coyoborwa. Perezida Ramaphosa ariko arondera gusubira kwitoza mu mabanga ari kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro rikomeye ryawo ryatanguye uno munsi kuwa gatanu. Ikoraniro ryama riba uko imyaka 5 itashe. Vyitezwe ko ikibazo cerekeye ivyuko Perezida Ramaphosa yagirizwa ko ashobora kuba yararenze ku mategeko agwanya ruswa n'indyane ziri mu mugambwe ANC bishimikirwa ko muri iri koraniro ryawo. Ikoraniro rikomeye ku rwego rw'igihugu ry'umugambwe ANC ribaye mu gihe igihugu cya Afrika y'Epfo bihanganye n'ibibazo bikomeye cyane birimo umuyaga nkuba ucika kenshi mu gihugu, urwego rw'ubushomeri ruri ku bice 35% n'ubutunzi butariko burisununura mu buryo bwihuta. Imigambi ikomeye izoganirwa n'abaserukiye abandi izoba mu mwiherero. Yitezwe ko ishimikira ko vyerekeye gukomeza ubutunzi bw'igihugu bucumbagira muri iki gihe. Imigambi izoba yemejwe izoshirwa mu bikorwa n'umukuru w'igihugu leta yiwe n'inama nshingamateka kubera umugambwe ANC ugenzura izo nzego zose uko ari zitatu. Yitezwe ko Perezida Ramaphosa ashikiriza ijambo ryo kugurura ikoraniro ry'umugambwe ANC rizobandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza.
amakuru hirya no hino ku isi arakomeje tugena no mu Burusiya. Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi kwa gatanu mu gitondo, ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Fide Niyongabo hadufite ibindi kuri inkuru.
Ibyo bitero byatumye umuyagankuba ucika mu gihugu cyose nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba Ukraine. Abantu babiri bahasize ubuzima igihe ikibombe caraswa ku igorofa barimwo mu gice cyo hagati mu gisagara cya Kryvyi Rih, mu gihe uwundi yapfuye igihe ibibombe vyaraswa mu gisagara cya Kherson mu bumanuko bwa Ukraine. Abategetsi bashizweho n'Uburusiya mu bice vyigaruriwe n'ico gihugu mu buseruko bwa Ukraine batangaza ko abantu 11 bapfuye mu bitero vya misile Uburusiya bwakoze uno munsi kuwa gatanu. Abategetsi ba Ukraine bari bagabishije mu ijoro ryo ku munsi wa kane ko Uburusiya bufise imigambi yo gukora ibitero bikomeye mu ntango z'umwaka buca utangura w'2023. Ingwano muri Ukraine imaze gusenya byinshi cyane mu bice bitari bike vya Ukraine. Uburusiya bwarakoze ibitero vy'ibibombe vya misile mu bibanza bitanga umuyaga nkuba vya Ukraine akatari gake kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka, inyuma y'uko butsinzwe ku rugamba akatari gake. Yamara ibitero vy'uno munsi wa gatanu bisa n'ibyononye byinshi kurusha ivyabaye imbere yaho. Uburusiya buvuga ko ibitero vyabwo bigenewe guca intege igisirikare cya Ukraine. Yamara abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo bitero ari ivyaha vyo mu ngwano.
Mugenzi wacu Fidene Yongabo harakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi atugezejeho ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ibigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afrika hano i Washington DC. Iyi nama yarimo kandi abashoramari ba Amerika na Afrika. Intumwa y'Ijwi rya Amerika muri iyo nama Edith Gwema wakurikiranye imirimo y'inama araduha inkuru irambuye.
Perezida Joe Biden yavuze ko Afrika ikwiriye kugira umwanya ku ntebe zose ziganirirwamo ibibazo byugarije isi. Yabivugiye mu nama ihuje abayobozi ba Afrika na Amerika yarayisoje imirimo yayo kuri uyu wa kane.
Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed and in every institution.
Afrika ikwiye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Igomba kandi guhagararirwa no mu miryango mpuzamahanga yose ahabera ibiganiro bireba isi. Ni nayo mpamvu mu kwezi kwa cyenda mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye natangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amavugururwa mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Afrika igahabwa umwanya uhoraho muri ako kanama. Uyu munsi kandi nongeye gutangaza ko umuryango wa Afrika yunze ubumwe ukwiriye kugira icyicaro mu itsinda ry'ibihugu bikize bizwi nka G20. Ndabizi byafashe igihe kinini ariko turi mu nzira zo kubigeraho.
Ibiganiro bisoza iyi nama ahanini byibanze ku ruhare rwa Amerika mu gushyigikira icyerekezo cya 2063 cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Iki cyerekezo gitanga ishusho y'uko umugabane wa Afrika ukwiye kuzawumeze muri icyo gihe, kigamije kugeza Afrika ku bukungu n'iterambere byihuse. Perezida Joe Biden yongeye gushimangira ko igihugu cye cyinjiye mu mubano n'ibihugu bya Afrika bidasubirwaho. Yavuze ko Amerika igiye gushora muri uwo mugambi wa Afrika akayabuka amadolari angana na miliyari 55 z'amadolari. Ni muri iyo ntumbero yasezeranyije abayobozi ba Afrika barenga 50 ko agiye gusaba ko amadeni ibihugu bya Afrika bibereyemo andi mahanga n'imiryango mpuzamahanga ahanagurwa. Amafaranga yajyaga mu kwishyura ayo madeni agakoreshwa mu guteza imbere Abanyafurika n'ibihugu bya Afurika.
Mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere dufatanyije n'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika turateganya gushora amafaranga angana na miliyari 55 ku mugabane wa Afurika azafasha guteza imbere ibikorwa duhuriyeho no gushyigikira icyerekezo 2063 cya Afurika. Ayo mafaranga aragaragaza ubushake bwacu mu guteza imbere umugabane wa Afurika n'abawutuye, ibikorwa remezo bya Afurika, ubuhinzi, inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano n'ibindi.
Ikindi President Joe Biden yavuze nuko agiye gusaba inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuguriza ikigega mpuzamahanga cy'isi kimari amafaranga angana na miliyari 21 yagurizwa ibihugu bidafite amahirwe yo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Avuga mu izina rya bagenzi be President Macky Sall wa Senegal ari na uyoboye umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe muri iki gihe yashimiye President Biden kukuba yemeye gushyigikira icyifuzo cya Afrika cyo kubona umwanya uhoraho muri Loni. Yagaragarije President Biden ibyifuzo bitandatu abanyafrika bifuza ko byashyirwamo ingufu mu gufasha guteza imbere uwo mugabane. Ibyo byifuzo birimo gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'umutekano no gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, gufasha gukemura bimwe mu bibazo byasizwe n'ingaruka z'ibyorezo byibasiye isi, guteza imbere ibikorwa remezo, kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa no gukuraho ibihano byagiye bifatirwa bimwe mu bihugu bya Afrika. Ibindi biganiro byabaye mbere y'uko inama isozwa byarimo imiyoborere myiza, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko, umutekano n'uburyo bwo kubaka amahoro arambye ku mugabane wa Afrika. Avugana n'ijwi rya Amerika, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko yashimishijwe n'umusaruro bakuye mu biganiro bagiranye n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jambo muhimu ni biashara soko ya Amerika kutukubai.
Icyingenzi dukuye muri iyi nama ni ubushobozi bwo guhahirana n'isoko rya Amerika, kwemererwa kugurisha ibikorerwa iwacu hano nta misoro, no kuba abashoramari b'Abanyamerika biteguye kuza gushora imari yabo mu bihugu byacu. Ikindi gishimishije ni uko Amerika n'Abanyamerika biyemeje gufatanya natwe mu kubaka ibikorwa remezo. Ibyo ni ingenzi cyane kuri twe. Muri make, ibintu bine dukuyemo bishingiye ku ishoramari, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubufatanye mu by'umutekano no guhangana n'imitwe y'iterabwoba.
Asoza inama y'iminsi itatu yahuzaga abayobozi ba Afrika na Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kigiye kongera inkunga ingana na miliyari 2.5 yo gufasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'inzara ku mugabane wa Afrika. Ibiganiro byo ku munsi wa gatatu byo byari byibanza hanini ku bucuruzi, ubuhahirane n'ishoramari hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika. Ibyo biganiro byari byatumiwemo abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi bikomeye barenga 300 ba Afrika na Amerika, kugira ngo bigire hamwe uko banoza imikoranire mu gushyiraho ibyankenerwa mu kwihutisha ishoramari ku mugabane wa Afrika. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Urakoze Edith Rwema. Inama nshingamateka y'u Burundi ejo kwa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomine, amazone n'imitumba. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atungibana.
Nk'uko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri uno wa kane, intara z'u Burundi zigiye kuba 5 mu gihe zahora 18, nazo ni Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza na Burunga. Izo ntara 5 zizaba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora 119, amazone 850 n'imitumba 341. Martin Interetse, umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye Leta y'u Burundi igenekezo ya 15 ukwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero intego y'itegeko. Yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira, na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi igihe iyo ntego y'itegeko yokwemezwa.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa Leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo, na cyane cyane amakomine n'amategetsi, gukomeza intwaro rusange n'intwaro ibereye abenegihugu bahanuzwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye, kandi itunga rusange bamenye ingene bayubahiriza bose.
Naho abashingamateka bemeje 100% iyo ntego y'itegeko, hari amakenga babanje gushikiriza. Uyu ni umwe muri bo.
Kugira ngo izo nzego zakoze zihari zibandanye zikora, iri tegeko rizoca ribanza kurangirwa mu gushyirwa mu ngiro, rizoshyirwa mu ngiro ayo matora niyaba biga mwategekanya kubatekerera mu gihe baba basezerewe.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamwishyuye muri aya majambo.
Inzego zatowe zibandanya amabanga gushika manda.
Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigama ibanga uwe wabona ko uko guhindagura izo ntara ataco bije kumarira barundi amenyesha ko igikene buno munsi ari kwitaho ubukene buhanza barundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi muri politike mu butunzi mu by'ubutungane nta na kimwe bije kungura igihugu cacu urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari igiharuro nkumure cy'amatora kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa kandi niko vyabaye ama rero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto je nta hadi bona inyungu birimwo iyo bari inyungu y'ukubandanya biba iby'amatora hama bakabandanya ku ngoma ataco vyungurira igihugu ca umunyagihugu
Frederic bavuga inyumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi amenyesha ko ahubwo nimba atari imvo za politike ziri imbere ngo makomine yarakwiye kongerezwa
wo gwiza makomine nkumburuka gabanye ntara jewe mbere nk'akaroro ngaha mu bubiri gitwaye dusanga makomine ashika amajana 585 mu gihugu kingana n'iki Burundi kubera iki kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine ibyo by'iwacu ni barine ne byidikangeso ariko ubundi nibaza ko bafite ntambere umutwe ya politike ariko ntacho bipfana n'iterambere namwe muzobira abantu kuri ko atanake uzandanira umunyagihugu byerekeye iterambere ryiwe
subwa mbere mu Burundi intara zihinduka kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean-Baptiste Bagaza intara za Rumunani kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya intara ziba 16 igenekerezo rya 20 kwezi kwa mbere umwaka w'1999 1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17 na igenekerezo rya 26 kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge intara zose z'u Burundi ziba 18 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze tuve mu Rwanda cyangwa se mu kuri inkuru y'u Burundi tujya muri Tanzania indwara zo gufungura nabi zibangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aho mu gihugu cya Tanzania abarenga 1,800 bazajwe n'indwara za bwaki indwara igira ingaruka mu kudindira mu mutwe ndetse no mu mikurire ibindi tubibaza mugenzi wacu James Jovin
Ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka. Mu bitege bitangwa na muganga Tomaine Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi. Yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo, muganga Tomaine yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,503 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana ibihumbi 2,263 na watatu bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire n'icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafite uburemere bukwiye abandi ibihumbi 5,305 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ubwico kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kuwa minyo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe pamu muri
ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanasambuliwa mapema.
Pamitegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twatanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe pamo idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameandikia data siku kwenye mkapia mno mkali anasema alianza na huu wakati
nk'uko bamwe mu babyeyi babitubwiye ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi Burundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka n'amasoko rusange yugawe batagiraho bakura ibyo gukabukanya gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu
ubwo bivanye n'izindya turya zidakwiye izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza ubugari nta tundi two kukaba turonka biratuma n'umwana kugira ingaruka mbi
uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe ni kuri abantu benshi bagwaye amayestoma bagwaye kabisa ko kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya umuntu yamakuri vya bindi kuri vya bindi ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya muhagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayestoma
bodufasha katwiyumvira ko bakaduha bindi byo kurya nk'iripuka duro ukwezi turose ifu nibi n'ubushaza imatukoronka nk'umuceri n'ibiharage bakatwara duhinduka umuntu bezo ko cyadushye kugira amagara meza
izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi buri ku mwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazaza kabo keza ibyemezwa n'ishyira hamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuba mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi rya Amerika noneho namakuru yerekeye siporo n'imikino mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira maguru mu kiciro cya mbere irakomeza umunyamakuru wacu wa siporo ikigali mu Rwanda Jean Claude Munyandinda abitunyuriramo
Mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza imikino igeze ku munsi wa 14 ari nawo banzirizwa nyuma mu mikino ibanza fazale uyu munsi kwa gatanu habaye imikino ibiri ku stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa naho Marine FC inganya na Sunrise ibitego bibiri kuri bibiri ku stade Umuganda i Rubavu ejo kwa gatandatu hazaba imikino itandatu ikipe ya Espoir FC izahura na Etincelles FC kuri stade Kamarampaka i Rusizi kuri stade Huye Butare Mukura Victory Sport izahura na Police FC Rwamagana City izakira Kiyovu Sport kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba Musanze FC izahura na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane i Musanze ikipe ya Rutsiro FC izahura na Gasogi United kuri stade Umuganda i Rubavu kuri stade ya Kigali Nyamirambo hazabera umukino wa Karundura uzahuza amakipe y'amakeba ahora ahanganye ariyo Lyon Sport na APR FC kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 30 kuri 42 naho ku mwanya wa 16 ano wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 7 n'umwenda bitego 14 yari Claude Munyandinda i Kigali
Claude Munyandinda urakoze nyuma y'imikino yo mu Rwanda noneho iyo mupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ikatari iyo mikino izarangira ku cyumweru ejo Maroc na Croatia bazakina umwanya wa gatatu naho ku cyumweru u Bufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma Fidel Niyongabo yabiganiriyeho na Arsène Mfuranzima n'umutoza akaba n'umusesenguzi mu bya siporo ari Bujumbura
ekubwi wanje nibaza ko azaba ari urukino rukomeye cyane gose kubera ko n'imirwi ibiri y'ukuri iri mu bihangange bibigize football muri iyi myaka kimwe gishu cyaheruka gutwara Copa America Argentine hanyuma ikindi nacyo nico cyatwaye igikombe cy'isi giheruka nibaza yuko azaba ari urukino rusindiriwe n'abantu benshi kandi rwaba rukomeye kuko igihugu kimwe cyose kizaba cyifuza gutahukana igikombe cy'isi ku bwa gatatu kugira ngo gisige ikindi muri kahise k'icyo gikombe
Buri Messi abantu benshi babona ko iki kizoba ari igikombe ciwe ca nyuma cisi yose afite imyaka 35 bakaba abitegereza ibintu bavuga ko uravye ukuntu ari karakina n'umwete abishyiramwo ko ashaka kwandika amateka ko mu gihugu ciwe ca Argentine bakunda kugereranya umukinyi wari we wese na Maradona yabaye kirangiranwa babona ko umukino mu mateka y'igihugu cabo ategereza gutsinda igikombe cisi yose witegereje ukuntu ari karakina nibyo niko ubibona ubona ko ari kashiramwo umwete kugira ngo yandike amateka
Ego ego nibaza yuko ivyo mu bakinyi bose basanzwe bahiganwa ico kintu nico buramwe cuko yiteze yuko ashobora muri kahise kumugwa Argentine uko bavuga Maradona bazohare bavuga na Messi nibaza ko biri mu bintu bishobora kuba bimutera intege bikanamutuma yitanga cyane gose kuko uravye indi myaka bari bagize iminsi batabyitwaramo neza cyane gose badashika nga nk'ikombe cyahera cisi yose ni basiko bakuweyo n'ubu Bufaransa nyene nibaza yuko bizoba bimumutera ingoga cyane gose hejuru y'ico co kwipfuza kurengana Maradona kubasubiriza mu ndumane kugira ngo nabo barabe yuko botsinda Ubufaransa bwabakuyeyo bukabatuma bavayo kandi ico gihe bari bafise n'abakinyi bamwe bamwe uyu munsi batagikomeye cyane nk'uko bari bamwe ico gihe nk'aba Di Maria n'abandi nibaza yuko muri make ni ikintu kimumotiva kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yipfuza kunganya na Maradona nibazo ko ikintu kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yokinisha ingufu nyinshi nk'uko tubibona muri iki gikombe cy'isi yose
yaratsinze ibindi bikombe kugwego kwa maclub na Copa America ku chama y'umupira w'amaguru muri America yepfo ikombe cy'isi yose nico kintu kibuze naho ku France Mbappe aracyari muto yatwaye igikombe ari muto igiheruka mu mwaka wa 2018 kaba umugwi nsekira gihugu ari mu France ushitse kwikiranya mu gice cya nyuma ubona nawe ashaka nawe kwandika amateka bose kwari babiri ashaka kwandika amateka we kuravuga ku ruhande rwa Messi ku ruhande rwa Mbappe nawe ashaka kwandika amateka ugutsinda kabiri kwikiranya kuko ibihugu bimaze kubigira nibaza ko ari igihugu cha Brazil 62 na 58 hamwe n'Ubutaliyano umwe ngahari 38 niko bibona muri make
nibaza yuko Mbappe nawe nyene n'umukinyi akiri muto kandi byukuri kuva agitangura ubona yuko ashaka kwandikisha izina ryiwe muri kahise atari akumurwa iserukira igihugu mu Faransa gusa ariko no mu kahise k'umupira w'amaguru muri rusange kuko urabona ikintu cabaye mu mpera za preparatif bagize equipe nationale yaranse kwifatisha ifoto kandi yari imenyerewe ko abantu bose bayifatisha we warankaravuga ati ndashaka kugira control kuri dwa ya image yanje nibaza ko kara kantu ashatse kwereka ati n'ukuri ndazi yuko izina ryanje ndashaka yuko mutamfata nkuko mwafasha abandi bakinyi bose mu mupira w'amaguru canke abandi bose baci nibaza yuko n'umusore akiri muto mugabo afise ambition ikomeye cyane gose yo kwandikisha amateka yo kwandikisha izina ryiwe muri kahise k'umupira w'amaguru
muri make mu ijambo rimwe ukubona ibyo bihugu bibiri niki guhamahigwe kurusha ikindi mu ijambo rimwe
jewe ubwanje nibaza yuko Ubufaransa ari bwo mpamahigwe kubera nibwo mbona umenga bafite ekipe ikomeye gusumba Argentine bivaye nuko bamwe bashobora kuzuzanya n'abandi
murakoze cyane
ego murakoze nawe
urakoze rero Fidel Niyongabo yaganiraga na Arsene Mfuranzima ni umumenyereza w'umurwi w'umupira w'amaguru w'umupira w'amaboko wa basketball ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi witwa Hippos akaba rero anakurikiranira hafi ibyerekeye imikino muri rusange yari ibujumbura mu Burundi bavugaga ku mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru izarangira ku cyumweru ikatari Stadio Hijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birimo kwerekeza ku musozo tubasubiremo muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana uhagarariye Ouagadougou kugira ngo hasobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye akazi abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner Muri Afurika y'Epfo uyu munsi ku wa gatanu ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi mu gitondo cyo ku wa gatanu ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayasoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC akaba ari inama yarimo kandi abashoramari ba Amerika n'Afurika mu Burundi inama nshinga amateka y'igihugu igeze ku wa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibe z'intara amakomine amazone n'imitumba Indwara zituruka ku mirire mibi zibangamiye bamwe mu bana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko baba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Abana barenga 1,800 bazahajwe na bwaki. Mu makuru ya sporo n'imikino twagiye mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere izakomeza. Naho mu mikino y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ubera i Qatar uzarangira ku cyumweru, ejo Maroc na Croatia bazakinira umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru Bufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi. Mwakoze rero nshuti kwa mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma, hari engineer Robert Lewis yarafatanije na Fatuma Karara Animase na Aloyizi Bigirimana. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubifurize amahoro n'amahirwe muri byose, mugire ibihe byiza kandi weekend nziza.